Mubandanya kumviriza radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutege amatwi ya Rois Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse abaduteze amatwi, turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Buraya ku bibazo by'abimukira. Aha bimukira batandatu barimwo abana babiri bafiriye mu ibahari inyuma yaho ubugiriki bubasubije inyuma bubasunikira mu mazi ya Turukiya mu ibahari muri ko karere. Abasirikare ba Turukiya bakizura mu mazi bavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abandi bimukira 73 batabawe mu mazi ku nkengera y'intara ya Mugla iri mu bumanuko bushyira uburengero bwa Turukiya. Ubwenegihugu bwabo bimukira ntibwashotse bumenyekana, ariko bakekwa kuba bandurutse bava i Tripoli ku munsi wa gatandatu bari mu bwato bw'imbaho bagana mu Butaliyano. Abasirikare ba Turukiya bavuga ko abo bimukira basabye ubufasha n'abasirikare b'Ubugiriki nyuma yaho ibitoro bibaheranye mu mamoteli y'amato yabo ku munsi wa mbere. Turukiya ikunze kwagiriza abategetsi b'Ubugiriki ko basubiza inyuma abimukira mu buryo butemewe n'amategeko bakabasunikira muri Turukiya, ariko Ubugiriki bwabihakanye. Ubugiriki ku ruhande rwabwo buvuga ko Turukiya yama yihumye amaso ku bantu bagerageza kujabuka ku mugabane wa Buraya baciye ku rubibe rwayo. Turukiya yagirizwa kandi kutubahiriza amasezerano yasinye mu 2016 n'ubumwe bwa Buraya, amasezerano Turukiya yemeye kugumana bimukira kugira ntibashike ku mugabane wa Buraya. Naye muri Haiti abamenyeshamakuru babiri barishwe barashwe ibiziga byabo bica biraturigwa. Ibi byabaye igihe bariko baratohoza ku makuru y'ubwicanyi mu gace ko ku mugwa mukuru Port-au-Prince kagenzurwa n'imigwi y'inkozi z'ibibi. Ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru muri Haiti rivuga ko bugize kabiri ubwicanyi nk'ubwo buba muri uyu mwaka muri icyo gihugu. Rivuga kandi ko abo babiri bishwe bari mu bandi bamenyeshamakuru indwi batewe n'ako kagwi ku munsi w'Imana bari mu gace ka Cite Soleil muri Port-au-Prince. Bari mu matohoza ku bwicanyi buhakoregwa harimwo n'ubwakorewe umwigeme w'imyaka 17 aheruka kuhicigwa. Imigwi y'abicanyi yariyongereye muri Haiti kandi igira inguvu zidasanzwe kuva ku itariki y'indwi y'ukwezi kw'indwi 2021 igihe Perezida Jovenel Moise yagandagurwa. Mu kwezi kwa mbere abandi bamenyeshamakuru babiri barishwe n'iyo migwi y'abicanyi igihe bariko baratohoza ku makuru mu gace ka Laboule kazwi ko karangwamwo umutekano muke mu manuko bw'umugwa mukuru Port-au-Prince.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru ku ntambara muri Ukraine, Amerika itegekanya kurungikira Ukraine ibindi bigwanisho mu minsi ya vuba. Umutegetsi muri leta ya Amerika yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko kubona Ukraine iriko irasubiza inyuma abasirikare b'Uburusiya bishimishije kandi ari ibyo gutera intege. Umuvugizi wa kanama k'igihugu kajejwe umutekano muri Amerika, John Kirby, yabwiye amenyeshamakuru ko hakiri kare kwemeza nimba Ukraine igiye gushika ku ntsinzi nyakuri. Avuga ko aha Perezida Volodymyr Zelensky kwemeza ko hari icyo bashitseko ku rwego rwa gisirikare. John Kirby aremeza ariko ko ibyo mu ntambara ari byo kwitondera, akabandanya avuga ko Amerika izobandanya imushigikira. Uwo mutegetsi wa Amerika yavuze ko ibikoresho bya gisirikare byatanzwe na Amerika byagize akamaro biragira n'icyo bihindura kinini ku rubuga rw'intambara ku ruhande rwa Ukraine. Uburusiya ariko bwemeza ko butariko buraneshwa ku rugamba, ariko ko bwo bwahisemwo gusubiza inyuma abasirikare babwo. Ariko uwo mutegetsi wa Amerika John Kirby we avyita ko ari uguhunga ibitero simusiga biriko birakogwa na Ukraine muri iki gihe.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mukarere ka Aziya handi havugwa ubwicanyi ni muri Armenia na Azerbaijan ahi bihugu ivyo bihugu bibiri vyatanye mu mitwe ejo kuwa kabiri hafa basirikare hafi ijana ku mpande zose ibihugu bifa intara ya Nagorno Karabakh kimwe kimwe cemeza ko ice gukira ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi muri Azerbaijan bwavuze ko abasirikare 50 bico gihugu bafuye bitewe n'agasomborotso ka Armenia. Armenia nayo itangaza ko yatakaje abasirikare bayo hafi 49. Azerbaijan yagiriza Armenia kutubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara basinye mu 2022 bafashijwe n'igihugu cy'u Burusiya. Armenia yateye akamo ibihugu byo ku isi gufasha inyuma yaho ko gutana mu mitwe kongeye kuba ejo ku munsi wa kabiri. Umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire Anthony Blinken asaba abategetsi b'ibyo bihugu bibiri guhagarika uko gusoturana no kwihutira kuganira no gutorera umuti ayo matati barimo. Tugarutse ku mugabane wa Afrika, ishami rya Onigita ku bifungurwa pame ritegekanya programme yo kugeza ku bifungurwa ku bantu 170,000 muri Zimbabwe guhera mu kwezi kw'icumi mu gihe umusaruro wabaye muke n'intambara ikaba ikomeje muri Ukraine. Pamu yavuze ko leta ya Zimbabwe iriko irakorana n'imiryango ifasha kugira ngo haboneke imfashanyo y'ibifungurwa imiliyoni 3,208,000 zo guhabwa abanyagihugu.
Urakoze Aloyce Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ejo kuwa kabiri, William Ruto yararahiye mu mabanga ya Perezida agira gatanu muri Kenya. Ibirori byo kurahira kwiwe byari byitabwe n'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika batari bake ku mugwa mukuru Nairobi.
Inzira ishikanye uyu mukuru w'igihugu mushasha ashikiriye ubutegetsi muri Kenya yabaye inzira iciye mu matora. Benshi bavuga yuko yabayemo umuco kuko niyo nzira ubu igezweho mu bijyanye n'ugushikira ubutegetsi.
Uyu ni Professor Denis Anshimiyubusa yigisha ibijyanye n'ubumenyi bwa politike kuri Kaminuza y'u Burundi. Mu Rwanda, ubushikiriza manza bw'igihugu bwasabiye igihano cy'umunyororo w'imyaka 25 Jean Bosco Uwihoreye azwi nka Ndimbati umurega ibyaha byo gusambanya umwana no kumuboreza. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo kuwa kabiri, umwe mu bayobozi b'aba Mayimayi Buhirwa n'abandi bagwanyi batanu bishikirije ingabo za Kongo zikorera muri Ruvingi muri teritwari ya Uvira intara ya Kivu yo mu Manuko. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuhere muri Kenya, aho ejo kuwa kabiri William Ruto yarahiye mu mabanga ya Perezida mushasha wa Kenya. Abakuru b'ibihugu benshi bitavye ibirori vyabereye ku mugwa mukuru Nairobi. Eroje buri kaneza ari Nairobi niyo nkuru dufiti.
I William Samoei Ruto in full realization of the high calling I assume as president of Kenya.
Uwani uli ya mruto wa mkuruigi hugu wa gilaka tano uigi hugu cha Kenya. Kukimuka chingino cha hito katarani kumugwa mkuru Nairobi ya havere ibirori zukura hira hari hakubise hani hira. Awanyagi hugu wa tangu ya kuhaja kufigine chisa hachumini mweza katondo. Ikipolisi kibo onye kwa tasaganizo wa hali wa gifise mwricho kibuga chichaza wa nyumbi mnongi tandatu cha safza wa nhu kutongela kuhaganari kovi mfagusa. Bako meje kujayo wa fise ama bendera yu muhondo ni chasi kibisi alangu nani uda gwaruto ruheruka kutinda matora. Uretse bakuru b'ibihugu batandatu bagenzi ba Ruto umuryango wa Afrika w'Ubuseruko ya se bari bitavye ibirori, hari kandi n'abandi bakuru b'ibihugu n'amareta benshi bo ku mugabane wa Afrika n'abaserukira amashyirahamwe n'ibisata mpuzamakungu. Muri Nairobi nka hose yahabera imirimo itandukanye abantu bakora bongera bakurikirana kumbonesha kure amajambo ariko arashikirizwa. Perezida mushasha agiheza kurahira afashe ijambo yagize ati agahungu ko kugatumba gahindutse perezida. Maze abakunzi biwe bihakamo k'insinzi bakomeza gutamba bata yashimagije urugero Kenya igeze ko muri demokarasi.
In this process we have demonstrated the maturity of our democracy.
the robustness of our institutions.
Muri runo rugendo twerekanye ko twabunyoye muri demokarasi ubukomeze bw'inzego zacu no kwihagararira ko kw'abanyakenya ndizera n'akekeranya ko mu matora heza imande zose zako zirishoboka kugira ngo zishyitse ibyifuzo by'abantu. Niko yavuze William Ruto yashimiye Raila Odinga w'imyaka 77 bahiganywe amutsinda ku majwi make kandi yabanje kuja kwitwara muri Sentare ntayinyuzwa imbere yo kumuhebuza. Yavuze ko we n'umfasoni Martha Karua yari kumubera icegera iyo baramuka batsinze co kimwe n'abandi bitoje mu runani rwabo rwa Zimiyora Umoja ari abantu bo kubahwa kuko bari bakoze uko bashoboye kandi bahiganwa kigabo. Yasezeranije kutazovangura Abanyakenya.
I assure them that their supporters will be my constituents.
Ndabijeje ko banywanyi babo nabo nzobatwarira nzokorana n'abanyakenya bose ntaraze wo batoye. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu bagize icyo bashikirije yemereye mugenzi we kuzokomeza ubucuti hagati y'u Burundi na Kenya. Niko Perezida Ndayishimiye yavuze yakomerwa amashyi n'isinzi ry'abari mu kibuga cya Kasarani. Perezida wa Uganda asanzwe ari nawe mukuru mu myaka muri bagenzi be bayase yakeje Abanyakenya kubona batoye Ruto ubuzwe nk'umukunzi we cyane. Yagarutse ku kintu kimuraje ishinga isoko rusange ryo mu bihugu bya yase. Umunyarwanda Hassan Bahati akorera muri Nairobi haraheze igihe yabwije ujya Amerika ko yizeye ko impapuro nyinshi abanyamahanga basabwa zigiye kugabanuka. Ruto yitambuye kure kandi abakunzi biwe bakaba byishimiye kubera imbere yo gutera imbere muri politike yabanje gucuruza inyama z'inkoko ku ibarabara. Yavuze ko azokora ibishoboka byose kugira ngo ateze imbere abakora imirimo mito mito nk'uko ikivugo ciwe tubivuga kiti kazi ni kazi canke ko atakazi kagahitse mu Kirundi. Eloje wikaneza juja Amerika.
Urakoze Eloje tukivuga kwirahira mu mabanga y'umukuru w'igihugu mushasha w'igihugu cha Kenya William Ruto. Twavuganye na Professor Denis Banshimiye Busa yigisha ibijanye n'umumenyi bwa politiki kuri kaminuza y'u Burundi. Aratangura avuga uko abona inzira yashikanye Perezida mushasha William Ruto ku butegetsi muri Kenya.
Inzira ishikanye uyu mukuru w'igihugu mushasha ashikiriye ubutegetsi muri Kenya yabaye inzira nziza kuko yabaye inzira iciye mu matora. Mu matora benshi bavuga yuko yabayemo umuco nk'uko byahavuye byemezwa n'umugwi ujejwe amatora mu gihugu cya Kenya bigasubira kandi bikemezwa na Sentare nkuru y'igihugu wari yarushijwe yari yituye. Uko tubibona rero ni inzira nziza kuko niyo nzira ubu igezweho mu bijyanye no gushyikira ubutegetsi, ni ukuvuga inzira iciye mu matora y'abenegihugu.
Umuntu arabye mu bindi bihugu bitari bike ahatari hake muri Afurika siko ibintu kenshi bigenda, haraba impari, haravamwo n'uruhagarara n'ubwicanyi. Naho muri Kenya byigeze kuba muri kahise mugabo ibintu byagenze neza nk'uko mubivuze. Akarusho ku matora abaye ubu n'ingene ubutegetsi buherekanije mu mahoro muri Kenya, akarusho bifise ugereranyije naho handi hatari hake muri Afurika bitagenda neza naka?
Akarusho umuntu yovuga kubijanye n'ukuntu amatora yagenze muri Kenya bikanatuma uyu William Arap Ruto ashikira ubutegetsi uyu munsi cyese, novuga yuko igihugu cya Kenya cyakuye icigwa cyangwa cyabonye ivigwa mu matora cyagiye kiracamwo mu myaka iheze. Kuko nk'uko mwariko murabivuga, mu 2007 harabaye imishyamirano ikomeye cyane, abantu barenga 1,000 barapfa, barenga 1,600 barata izabo barahunga. Buke buke rero igihugu cya Kenya cyagiye kirafata inzira yo kuja mu matora kandi kikaguma gishyira imbere umwumvikano canke ubucamanza mu gihe habaye ingorane mu by'amatora. Novuga rero ko ari akarusho keza cyane kerekanye ko iyo habaye amatora si ngombwa ngo habe abantu birirwa barapfa cyangwa abantu birirwa baratizwabo cyangwa bangazwe. Ni ukuvuga ko Kenya yafashe ingingo yuko amatora akwiye kuba mu mutekano, hanyuma abashikiriye ubutegetsi bakabisikanya biciye mu mwumvikano, hakiriwe harazamwo induru nk'uko bikunze kuba mu bindi bihugu bya Afrika nkuko mwariko murabivuga.
Mu kurangiza ikibazo cya nyuma, Perezida Mushasha William Ruto ashitse ku butegetsi mu gihe hari ibibazo bitari bike bihanze Afrika, harimo n'igihugu cyiwe cya Kenya, ibibazo vya COVID, ibibazo by'ubushomeri bw'abakiri bato, ibibazo by'ubutunzi muri rusange, ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe, uruzuba n'inkurikizi zabyo, hamwe n'ibindi bibazo bitari bike. Ikintu mubona umutegetsi Mushasha William Ruto yoshimikira ko ni kikihe kugira ahangane n'ivyo bibazo?
Ikintu mu biro vuga ko cyihutirwa mukuru w'igihugu Mushasha William Ruto yohera ko nukuraba ingene yozamura ubutunzi bw'igihugu ciwe biciye na cyane cyane mu kugwanya ibiturire canke inyuruzwa ry'ubutunzi bw'igihugu, kuko murazi yuko ayo mabi ariyo azingamitse ibihugu bitari bike vya Afrika. Ibihugu bitari bike vya Afrika bishobora kuba bifise n'ubutunzi bwinshi, aba ari ubutare, aba ari peteroli, aba ari amashamba y'agaciro, mugabo ugasanga ivyo bihugu bigumye mu bukene, abenegihugu bavyo bagumye mu butindi nyakuja. Ni ukuvuga rero kuzamura ubutunzi birasaba gushira ordre, birasaba gukurikirana neza ingene ibikorwa vyo mu butunzi bigenda, na cane cane kugwanya ibiturire no kugwanya abanyonora itunga ry'igihugu, abanyoroza itunga ry'igihugu. Gutyo rero bigashobora gutuma abanyakenya bose bashobora kwishira n'ukwizana kandi bagatunganirwa mu mibereho yabo.
Turabashimiye cyane Professor Denis, banshimiye ubusa kuri iki kiganiro, murakoze cyane.
Nanje ndabakengurukiye, ndakengurukiye n'abariko baradukurikirana bose.
Tuve muri Kenya tuze mu Rwanda. Ubushikiriza manza bw'u Rwanda bwasabiye igihano cy'umunyororo w'imyaka 25 Jean Bosco Uwihoreye azwi nka Ndimbati, umurega ibyaha byo gusambanya umwana no kumuboreza. Ni urubanza rwabereye muri Sentare nkuru ya Nyarugenge. Eric Bagiri ubusaraduha idonido kuri iyi nkuru.
Ubushinjacyaha bwasabiye ibi bihano bwana Jean Bosco Uwihoreye wamamaye mu mafilime nyarwanda nka Ndimbati nyuma yo gusobanura imikorere y'ibyaha bumukekaho. Burasobanura ko mu ijoro ryo ku itariki ya 24 rishyira 25 z'ukwezi kwa 12 2019 Uwihoreye yasindishije Fredaus Kabahizi arangije aramusambanya. Buravuga ko yabikoze amwizeza kuzamwinjiza mu bakinnyi ba filimi. Niburanisha ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga rya Skype. Bwana Uwihoreye bakunze kwita Ndimbati yari muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere, umunyamategeko umwunganira Irene Bayisabe ari mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Icyumba cyari cyakubise cyuzuye, benshi mu bakurikiranaga urubanza bari biganjemo abakinanaga amafilimi na Ndimbati, abafana be ndetse n'itangazamakuru ryiganjemo iryo ku muyoboro wa YouTube. Ubushinjacyaha burega Ndimbati guha Kabahizi inzoga yitwa Marura bugarye yisanga yararanye na Ndimbati ahantu atazi. Burashingira ku mvugo za Kabahizi aho yakoreraga n'ababyeyi be bemeza ko yavutse mu kwezi kwa gatandatu 2002. Buvuga ko n'ifishi yo kwa muganga bakingirijeho Kabahizi igaragaza ko Ndimbati yamusambanyije atarageza imyaka y'ubukure. Nyuma yo guhura na Ndimbati, Kabahizi yabyaye abana b'impanga. Yiregura Ndimbati yakunze kwikora mu bushinjacyaha ko mu magambo ye bumushinja ibinyoma. Yavuze ko ibyabaye byose bishingira ku cyo yita akagambane yakorewe. Yemera ko koko yakoranye imibonano n'umuzabitsina na Kabahizi ariko yujuje imyaka y'ubukure. Ndimbati aravuga ko nyuma yo kumenya ko Kabahizi atwite yamwitayeho no kugeza byaye. Ndimbati akemera kwiyandikisha abana bakanabiwe. Aravuga ko hari abagiye mu matwi ya Kabahizi bakamwumvisha ko yakura miliyoni 5 z'amafaranga kuwo babyaranye, akanamutegeka kujya mukodeshereza inzu itari munsi 300,000. Yikomye umwe mu banyamakuru bo ku muyoboro wa YouTube ko yamuhamagaye amusaba ko yamuha miliyoni 2 kugira ngo amubikire ibanga, ahoregwa arabyanga. Byose Ndimbati akavuga ko bigamije kumuhindanyiriza izina. Ndimbati aravuga ko yaryamanye na Kabahizi ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatatu 2019. Ndimbati aravuga ko amatariki aregwaho gusambanya Kabahizi yari yagiye ku Gisenyi. Umutangabuhamya ku ruhande rwa Ndimbati warugamije kwemeza ko bari kumwe ku Gisenyi, urukiko ntacyo rwamubajije. Ubushinjacyaha bwamwamaganiye kure, bwavuze ko Ndimbati mu mabazwa ye ntaho yigeze ahakana ko atari muri Kigali ku matariki aregwaho gukoraho ibyaha, bukavuga ko icyo umutangabuhamya yabagamije ari ugushaka kuyobya urukiko. Ikindi bireguza Ndimbati n'umwunganira mu mategeko bavuga ko ku ifishi y'inkingo handitseho icyiciro cy'ubudehe umuryango we ubarizwamo, umudugudu aturukamo, ko yakingiwe indwara ya hepatite kandi ibyo byose mu mwaka yavutsemo bitari byakabayeho. Baravuga ko ibimenyetso bumushinja ari bitsurano. Umunyamategeko Irene Bayisabe aravuga ko dosiye irega Ndimbati ibumbatiye urujijo rushingiye ku matariki impande ziburana zitemeranywaho. Aravuga ko urwo rujijo ruturuka kuri Kabahizi n'ubushinjacyaha. Uyu munyamategeko aravuga ko Ndimbati yaranzwe n'umutima wa kimuntu mu kwakira abana b'impanga ba Kabahizi. arabishingira kukuba kaba hiza kibyara yarandikishije abo bana ku wundi mugabo aravuga ko idosiye tuzuye bityo ko ubushinje cyahabwa gombye kuba bwarayiretse no kucyaha cyo gusindisha kabahizi aravuga ko nta kimenyetso kigaragaza koko niba yarasinze kuko nta wamupimyurutse kubivuga gusa mu byifuzo by'ubushinje cyahabwa ise busaba ko igihe urukiko ruzaba rwiherereye rucurubanza rwazahamya ndimbati ibyaha byombi gusindisha umwana no kumusambanya bwasobanuye ko bigize impurirane mboneza mugambi bumusabira gufunga imyaka 25 muri gereza Ndimbati yabwiye urukiko ko kuri we ibyo bihano bidakwiye yasabye kumugira umwere kuko avuga ko ibyo aregwa byose nta shingiro bifite byubakiye ku kinyoma arasaba kumurekura agasubira mu buzima busanzwe akajya kwita ku bana be umunyamategeko we yabwiye umucamanza ko gufunga umuntu arengana biba birutwa no gufungura abandi 99 aravuga ko gufungo yunganira impanga yabyaranye na kabahiza arizo zabigenderamo kandi nta ruhare zagize mu byabaye hanze y'ibi bihano Ndimbati yasabiwe muri urubanza harimo n'ikirego cy'indishyi cyatanzwe n'abahagarariye se w'umukobwa barasaba indishyi zingana na miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda Ndimbati n'umwunganira barasaba ko iki kirego cy'indishyi urukiko rutacyakira Ndimbati aravuga ko cyatanzwe mu buryo bwo kumushakaho indonke naho umunyamategeko umwunganira akabwira urukiko ko cyatanzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko ibyo kimwe n'ibindi umucamanza yanzuye ko azabisuzuma igihe azaba yiherereye acurubanza niba nta gihindutse umucamanza azafata icyemezo ku itariki ya 29 z'uku kwezi ekabugira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
tugushimire Eric Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ejo kuwa kabiri umwe mu bayobozi baba Mai Mai buhirwa n'abandi bagwanyi batanu bishikirije ingabo za Kongo zikorera mu Ruvingi muri territoire ya Uvira intara ya Kivu yo mu Bumanuko inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira
nkuko bitangazwa na Lieutenant Make Longo umuvugizi w'isirikare cya Kongo muri secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu avuga yuko mu bagwanyi ba Mai Mai buhirwa ko ari batandatu bitanze mu gisirikare cya Kongo Mbarimo bya Mungu de Mai Matias warusanzwe ari umuyobozi wungirije w'inyeshyamba za Mai Mai buhirwa Lieutenant Make Longo avuga yuko aba bagwanyi bishize mu maboko ya FARDC nyuma y'ubutumwa bw'umukuru w'igihugu busaba inyeshyamba zose gushira indwara hasi yagize ati
si rebelle Mai Mai du groupe Buhirwa avec à leur tête le nommé bya Mungu de Mai Matias se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo avec plusieurs effets militaires.
Inyeshamba standatu za Mai Mai buhirwa ziyowe na bya Mungu de Mai Matias zishikirije FARDC n'ibikoresho byazo bya gisirikare. Cyakoze ku ruhande rw'umuyobozi wa societe civile mu kibaya cya Rusizi Bernard Kadogotondo asanga ibitero by'ingabo za Congo zimaze iminsi zigaba kuri izi nyeshamba za Mai Mai buhirwa ari byo byatumye zishira mu boko ya FARDC. Yagize ati abo bagwanyi babuyirwa n'abicanyi bibishaga imbunda bicaga abantu benshi bashimutaga abandi banyagaga imodokari mu ibarabara rya Uvira Bukavu ndetse na Sange na Ruvunge na Runingu gusa bamwe mu baturage batuye mu kibaya cya Rusizi barasaba yuko nubwo abo bagwanyi bishikanye mu ngabo za Congo bashikirizwa ubutabera bakabyozwa ibyaha bagiye bakora
Mai Mai babuhirwa bariya n'abantu badukoreye ikibi batujanye abantu mutaru batujana abantu batatu mu Kirundi abo bantu twari batandatu ntitwigeze tubona ni Mai zabo batujana inka zose twari dutunze ahangaha birirwa hano iwacu araza ndetse akahategera akahanyaga amamotokari buhirwa agasanga abantu mu mirima buhirwa agasanga abungeri iyo bari baragiye buhirwa yakoze ibintu by'amarorerwa nimba yirubuye muri leta
n'abasirikare be siwe
abasirikare be nimba birubuye hariya abo ni abantu badukoreye ikibi kivugwa abo bantu bagomba gushirwa mu butegetsi bagashyikirizwa abacamanza bagacirwa urubanza kabi
mumenye yuko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka w'2022 kugeza uyu munsi abagwanyi barenga 50 bagumino na Mai Mai buhirwa twigwaneho ndetse na FNL ndibo bishikanye muri MONUSCO nk'uko ibitangaza Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Radio ijwi rya Amerika Washington DC n'umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriye kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza hashize imyaka 154 abirabura bahoze ari abacakara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babonye ubwenegihugu ikivunge ikaze mu kiganiro Amerikana mu 1868 ivugurura rya 14 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryaremejwe burundu. Rikemura cyane cyane ibibazo bikomeye by'ubwenegihugu byari mu gihugu icyo gihe. Mu gika cya mbere riravuga ngo abantu bose bavukiye kandi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na leta ziyigize batuyemo. Uretse ibyo, iri vugurura ryimakaza kandi n'ihame ryo kurengerwa n'itegeko kimwe kuri buri muturage wese. Rivuga ko nta leta n'imwe mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika izashyiraho itegeko rikumira uburenganzira bw'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta leta n'imwe ishobora kubambura ubuzima, ukwidegembya cyangwa umutungo bitanyuze mu nzira iboneye y'amategeko. Nta leta n'imwe kandi ifite ububasha bwo kwima buri muturage kurengerwa n'amategeko kimwe kuri bose. Mbere y'uko iri vugurura rya 14 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemezwa, ubucakara bw'abirabura bwari bwaraciwe bwa mbere na mbere n'iteka rya President Abraham Lincoln ryatangiye gukurikizwa mu kwa mbere 1863, ariko ntiryari rihagije. Niyo mpamvu itegeko nshinga ryarishimangiye mu ivugururwa ryaryo rya 13 ryo mu 1864 ryaciye rero ubucakara burundu ubuziraherezo. Nyamara rero nubwo abirabura bari babonye ubwigenge nta bwenegihugu bari bafite, byafashe rero imyaka ine yakurikiyeho kugira ngo nabwo babubone. Ijwi rya Amerika. Mu gihe ubucakara bwacekaga burundu, abazungu barimo n'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwabo bari bafite ihurizo riremereye. Ntibiyumvishe ukuntu bashobora kubana n'abirabura mu gihugu. Kubohereza mu mahanga se hehe se? Mu rwego rwo gushaka ibisubizo by'ibi bibazo, amezi atatu mbere y'uko aca iteka rikuraho ubucakara, President Lincoln yakoze ikintu kitari cyarigeze kibaho na rimwe mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakira ku itariki ya 14 y'ukwa 8 1862 muri Maison Blanche abari bahagarariye abirabura bavaga mu bucakara. Bose bari abapasitoro b'amatorero atandukanye. Nibo birabura bazwi neza mu mateka bakandagiye mu ngoro y'umukuru w'igihugu bwa mbere na mbere. Ariko si ku bundi bugwaneza yabakiriye, yashakaga gusa kubagezaho igitekerezo cyo kohereza abirabura bagendaga bava mu bucakara mu mahanga guturayo burundu no gushingayo za koloni. Mu bihugu yababwiye harimo icyaje kuba Liberia muri Afurika, Haiti mu birwa bya Caraïbes na Panama muri Amerika y'Epfo. Liberia niyo yaje gutoranywa. Yari isanzwe imaze imyaka nka 50 yakira bamwe mu birabura bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagendaga bava mu bucakara. Koko rero kuva mu 1816 umuryango udaharanira inyungu witwaga American Colonization Society wari waratangiye kubashakira koloni ku nkengero z'inyanja ya Atlantika muri Afurika y'Uburengerazuba, ukagenda buhoro buhoro ugura ubutaka n'ingoma zaho z'icyo gihe ukabajyanayo. Izo koloni nizo zaje gukora igihugu kimwe cyitwa Liberia tuzi muri iki gihe. Ariko abirabura benshi cyane banze kujyayo. Amerika niyo bari bazi yonyine bumva ko aricyo gihugu cyabo. Nibo rero itegeko nshinga ryahaye burundu kandi ikivunje ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1868. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagikurikiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Mugire ibihe byiza. It's the MP Record. Dr. Mars Production. Holy Seven, your smile. Oh,